Mugwi igihugu bigenga ujerwa gatya kazi na muntu umenyesha ko ivyerekeye gateka kazi na muntu vyunyutse cyane cyane hagati y'ukwezi kwa kane no kwa gatanu mu mwaka uheze mu gihe hari imyerekano yo kuyamiriza ikingo cha gatatu c'umukuru w'igihugu kuva icyo gihe uwo mugwi wemeza ko matohoza wagize wasanze abantu barenga 350 baragandaguwe abarenga 400 nabo batabwa muri yompi Jean Baptiste baribonekeza umukuru w'umugwi CNDH
mu matohoza mugwi CNDH wagize kwasanze kuva mu kwezi kwa kane ku mwaka uheze gushika mu 12 hari abantu bashika 381 numwe bahasize ubuzima hari kandi abandi bashika 439 bafashwe bagafungwa bitisunze amategeko
kuva habaye imyerekano yo kuyamiriza ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza riba irya mbere mu gwise ni dash utanze ibitigiri birahushanye nibiherutse gushikizwa na ONU aho yavuga ko hishwe abantu 474 kuva mu kwezi kwa kane mwaka uheze na ishyirahamwe Prodeash rikaba ryatanze ibitigiri bishika ku 690 aha baribonekeza arasigura imvo y'ico gihushane
ivyo bitigire nibaza ko ari ndenzarugero kandi ikomeye cyane ariko birumvikana kubera amashyirahamwe adafise icicari Bujumbura ntafise uburyo bukwiye bwo gutoza bibera ngaha kuko kenshi barashobora kongika nk'umuntu avuye mu kindi gihugu akaza kamara iminsi 3 canke indwi imwe hariho nabaje bakagoma mu mahoteli bakaduhamagara ngo tugende kubabwira ivyo tubona ugasanga ntibashobora kuja kuri tere ngo babone ivyarivyo muri ico gihe rero twebwe igiciri dushikiriza uzosanga kinyuranye n'icabandi
mu cegeranyo mu gwise ni DH uhetse abashinga amateka umukuru wawo yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka turimwo umutekano wagarutse imwe biboneka mu bice bitandukanye by'igihugu ariko harabashinga amateka batanyuzwa
badubiye kandi ko kuva umwaka utangura w'2016 hariho akamitota cyane cyane mu bijyanye n'umutekano ariko turahura hariho abantu bagihagarikwa ntituzi rero ko boba bazi abo bantu bahagarikwa icyo boba bahugwa hariho ahantu uhura mu ijoro bagenda baruguruza ku mazu na cyane cyane y'ugwaruka bigaca bitera n'umutekano muke mbega ibyo byose boba bamaze kuvyumva
abandi nabo nk'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard Nduwimana bifuje kumenya uko umugwi w'igihugu jari wagati y'akazi na muntu wiyita ibyabaye aho haba kwiyamiriza ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza
mwebwe nk'abajeje batari akazi na muntu murabye ibi byabaye mu gihugu igihe kijya migumuko amazu agaturigwa abantu bakicwa mbega kwita ko ari manifestation cyangwa yuko ari kindi kuko manifestation mu isanzwe hariho ibwirizwa rigenga ama manifestation ngena genda ngena sabwa ngena yemererwa mwebwe nk'abajejwe agati y'akazi na muntu kudukurikirana no guhanura leta mu na vyukuri twovuga ko ari manifestation cyangwa ari insurrection
umukuru wa CNDH amuhinyisha ikurikira
ibyo byabaye kuva mu kwa kane ababiteguye ntibabisabira uruhusha no kuvuga ntivyari byarekuwe ngo bice mu mategeko y'igihugu twe kubitwerekeye dufata yuko ari imyerekano itaciye mu mategeko kandi yagiyemwo gukoresha igikenye violence itarekuwe n'amategeko
muri raporo yawo umugwi CNDH usaba leta y'u Burundi kugurura amaradiyo yugawe n'amashirahamwe yigenga yabujiwe gukora ariko ukavuga ko dosiye zirimo ubutungane ku bantu ku giti cyabo bafite ibyo bagirizwa zitofutwa ikindi uwo mugwi usaba leta no kubandanya isekeza ryo kwaka ibigwanisho ku nguvu ababitunze batabifitiye uruhusha umushingamateka Gerard Ndabirabe hari bimwe anenga
iyo ndabyo ko bacanditse muri rusangi umuntu arabona ko umengo inyandiko isa niyihengamye gato yikuko bavuga cyane leta bakavuga inzego za leta mugabo ntibavugiye cyane n'abandi nabo ibyo bakoze mwebwe mwisunze ibihekije kuba cyane uri kubiraba icitwa droit de l'homme ni iki hano mu Burundi icitwa société civile ni iki icitwa les médias ni iki mutavuze ko iki cha droit de l'homme kimeze nk'igikoresho ibihugu bitunze bishaka kugira ngo bikoreshe bakandamize ibihugu bito bito cyangwa babishire mu nzira bashaka n'ibyo byose ntabyo twabonye
mu kiringo cy'umwaka umugwi w'igihugu wigenga uje ari wagati y'akazi na muntu wemeza ko ari kuje mu mabohero abantu 1558 bari bafunzwe bidaciye mu mategeko muri bo harimo abakenyezi 84 n'abana 78 mu matohoza yawo umugwi CNDH uvuga kandi ko wabonye abantu 77 bahohotewe mu busho canke mu gihe bariko barahagarikwa n'inzego z'umutekano n'abandi 19 babuzwe irengero ryabo umukuru w'uwo mugwi asaba ubutungane kugira amatohoza kugira ngo ababikoze bahanwe eloje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.